2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2
Delta Lima 1, Quebec Papa. Beautiful signal. 59. The name is Isaac. Over.
Gregor 3 Alpha 6 Zulu, Gregor 3 Alpha 6 Zulu, Gregor 3 Alpha 6 Hotel. GG, 3 Alpha 6 Zulu, Gregor 3 Alpha 6 Zulu, Gregor 3 Alpha 6 Hotel. Gregor 3 Alpha 6 Zulu, Gregor 3 Alpha 6 Zulu, Gregor 3 Alpha 6 Hotel.